Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edir Gwema mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Abavuga ko akazi batigishije ahubwo n'abatita bamanama. Iyo umushikiranganji yateguye amanama atandukanye arahamagarira abanyamashyirahamwe kuyitaba, batayitabaye batumiza n'amatangazo y'igihugu badakurikiranira mu gihugu bafite iyo ngorane.
Uwo ni Terence Nahiraja, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Burundi, ahakana amakuru avugwa na bamwe mu bahagarariye imiryango idaharanira inyungu ko batahawe igihe gihagije cyo gusobanurirwa ibijyanye n'itegeko rishya rigenga ayo mashyirahamwe rigomba guhita rikurikizwa. Iyo nkuru n'izindi zivugwa ku bigano by'Abarundi biza gutangira yarusha mu gihugu cya Tanzania turazigarukaho mu mwanya muto. Amakuru yacu reka tuyahere yarusha mu gihugu cya Tanzania, aho guhera kuri uyu wa mbere hatangira ibiganiro bihuza Abarundi biyobowe n'umuhuza Benjamin Mkapa. Ibyo biganiro bizamara ibyumweru bibiri, bikaba byaratumiwemo abantu batandukanye barimo abanyapolitiki, abahagarariye amadini, urubyiruko, abagore n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari arusha muri Tanzania. Pierre Claver, ahuri abo batumirwa baba batangiye kuhagera.
Mwiriwe neza ahantu turi mu hoteli zoberamwo ivyo biganiro. Ihoteli iri ahantu kure y'igisagara cya Arusha, ni ahantu mu ishamba, ihoteli yitwa Ngurudoto. Bamwe baramaze kwashika, nk'ubu turiko turavugana ndabona bavuye Bujumbura bashitse, barimwo witwa abo muri societe civile Hamza buri kukiye, ndabona batase Sibomana wo mu mgamwe iprona, hari n'abandi bashitse mu gatondo barimwo Ntidendereza, hari rero n'abaserukira ibihugu byabo mbona bamaze gushika hano. Icyo rero nabwira bari kubatumiza nuko ibiro by'umuhuza ubu nyene beje gushyira habona itangazo rivuga yuko abantu bose bazokwitaba bino biganiro umutekano wabo ngo uzobucunzwe ku rwego rwo hejuru, ko ata muntu n'umwe yogira ubwoba bwo gushikiriza icyumviro.
Pierre Claver Niyonkuru, hari andi mashyirahamwe atigenga cyangwa se amashyirahamwe ategamiye kuri leta, cyane cyane agizwe n'abantu bari hanze y'igihugu ndetse n'abahagarariye ibitangazamakuru byigenga, bashyize hanze itangazo bavuga ko batazitabira ibyo biganiro. Ayo makuru yo hari yo mwabamuzi?
Ayo makuru turayazi, twaranabonye n'inzandiko bashyize ahabona bavuga ko badashobora kwita ibyo biganiro, bavuga ko atari ibiganiro byatumiwemo impande zose, bavuga ko mbere ko atanicyo biteze bizova muri ibyo biganiro, bavuga ko n'umuhuza atigenga. Icyo kibazo ubu nyine ubu mu minota itatu iheze meje kukivugana n'umuhanuzi mukuru w'umuhuza amatati y'Abarundi yitwa David Kapya, aje kumbwira yuko ngo ibiro by'umuhuza byagerageje gutumira abantu bose begwa n'amatati ari mu gihugu. Yambwiye abaserukira imigambi 32 yemewe n'amategeko mu Burundi, ambwira abanyepolitike abandi ngo bakomeye mu gihugu bafise n'ijambo baba bahunze canke abakiri mu gihugu, abaserukira amashyirahamwe yigenga atashimye kudondagura, abaserukira abakenyezi, ugwaruka, amashengero, hamerewe ngo n'abaserukira ibimenyesha makuru. Yavuze ko ari abantu hafi 120 kandi ko byiteze yuko byanka byakunda ngo mu ndwi zibiri bagiye kumara hano muri kano gashamba bahaganirira, hazabaho ikintu gikomeye gituma nk'uko yabivuze amahoro n'umutekano bisubira gusasagara mu gihugu.
Ibiganiro byabanjirije ibingibi byagiye bigaragaramo ukutavuga rumwe cyangwa se umuhuza akananirwa guhuza impande zose zitavuga rumwe, hari icyizere cy'uko muri ibi biganiro noneho hari ikizagerwaho, wowe ukurikije uko ubona ibintu aho ngaho uhagaze mu mujyi wa Arusha?
numvuga ko ahubwo atabiganiro byari bwabe kuko inshuro zirenga zitatu zose umuhuza yahora abonana n'igice kimwe kimwe akabonana n'abaserukira leta akabonana n'abaserukira umugambi uri ku butegetsi akabonana na societe civile cyangwa abatavuganwe na leta ariko umwe umwe cyangwa urwande rumwe rumwe ku gice cyabo na rimwe byari bwabe ko ababegwa n'amatati mu Burundi bose bicarana bakaja mu biganiro hasi ba abo ku ruhande rwa leta canke yagatsiba batabwe rimwe na leta ubu rero aho bukera nkuko ibiro by'umuhoza bije kubidutangariza abo bose zo mpande zose bazoba bicaranye barabana bavugana bagira nico bashikirije batumenyesheje ko ibiro by'umuhuza ata bitazosunikira abazo bari muri ibyo biganiro kugira ingingo bafata ariko ko bizobafasha kugira ko ibiro bizobafasha kugira ngo bonyene inyishu zive mu kanwa kabo aje kutubwira ibi ibintu bikuru bishika ku munani bazoganira ko muri zindundwe zibiri zigiye guhera bari kumwe harimo ibyerekeye umutekano harimo ibyerekeye guhagarika ubwicanyi cyangwa ubugizi bwa nabi bukomoka hose harimo gusubira mu gihugu kigengwa n'amategeko harimo kurwanya kudahana harimo no gushyira mu ngiro amasezerano y'Arushamo no gusubira kuvugana kuyavugana ko harimo ibyerekeye demokarasi harimo ibyerekeye umutekano nk'uko nabivuze hakaba nibe byerekeye yo gutahukana impunzi zirenga 500,000 nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga hashyizeho bahunze igihugu.
Mu gusoza Pierre Claver niyo nkuru mu byumweru bibiri abo Barundi bose bazaba bateraniye aho ngaho iyarusha hari icyizere cy'uko hari amasezerano ashobora kuzagerwaho cyangwa se abantu bashobora kuzabona undi munsi wenda cyangwa se bongera bagahamagarwa kujya muri ibyo biganiro.
Icyizere tugishingira ku byashekejwe n'ibiro by'umuhoza nyine kuko ibiro by'umuhoza nibyo byavuze yuko habwirizwa kuboneka amasezerano atuma igihugu gisubira nk'uko babivuga igihugu gisubira ku murongo bo bavuga bati mu ndwi zibiri bagiye kumara bari hano byanga bikunze babwirizwa kuva muri bino biganiro hari amasezerano bashitse ko aba mato aba manini ariko ko abwirizwa kuboneka.
Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu mujyi warusha mu gihugu cya Tanzania ndagushimiye cyane kandi komeza udukurikiranire hafi iyo nkuru urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Tuve Arusha tunyarukire mu Rwanda aho hari abaturage n'imiryango itegamiye kuri leta ishinja abahesha b'inkiko b'umwuga gutesha agaciro imitungo bagiye guteza cyamunara. Urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga rwo ruvuga ko batatesha agaciro imitungo ahubwo ko abitabiriye cyamunara aribo baha agaciro ikigurishwa. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Claude Ganza Munyamagana arakomeza n'inkuru.
Hirya no hino mu gihugu hagenda humvikana abantu batandukanye binubira agaciro imitungo yabo cyangwa yababo yahawe mu gihe cyo kwiteza cyamunara ku mpamvu zinyuranye. Bavuga ko akenshi iteshwa agaciro mu buryo bukomeye akaba ari naho bahera bakeka ko haba hazamo na ruswa. Ibibazo nk'ibi biri mu by'umuvunyi mukuru yagejejweho mu ntangiriro z'iki cyumweru rwo yakiraga ibibazo by'abanyarubavu. Uru ni rumwe mu ngero nyinshi z'abahuriye kuri iki kibazo.
Dufite ikigo gifite expertise ya 500,000 ariko kugeza ubu munyaburangaroje David yagiteje kuri 560,000. Icyo kigo gifite diplatoma 5 z'amazu arimo amahoteli buri nzu imwe yishyurwa 1,000,000 y'amanyarwanda. Kubera ko byanyuze mu maniganya no mu baguye nta muntu utaza ahantu hafite amazu 5,000,000 za buri kwezi ntabwo hagurishwa 660,000 niyo waba ufite ukuri kwawe. Umuntu witwa Munyaburangaroje David mu baturage barahangaha boze mu mujyi wa Gisenyi murebe icyo akora icyari cyo n'abakomisiyoneri bo guteza imitungo y'abantu muri Gisenyi.
Twamwumvise agomba kuba atoroshye
uku guteza cyamunara imitungo ku gaciro kari hasi cyane yako ikigurishwa mu by'ukuri gifite kinagarukwaho na bamwe mu bagize societe civile. Bwana Rukanika Gasana Leonard ukuriye societe civile mu karere ka Rubavu asanga hakwiye kujya habanza gukorwa igenagaciro riciye mu mucyo ntibikorwe nk'agahimano kagamije kugushamo bangira imitungo.
Ahubwo ahantu hari ikibazo mu bintu bijyanye no kurangiza imanza ntabwo ari zimanza administratif zirangizwa ni zijyanye n'abahesha b'inkiko b'umwuga ahunga husanga uburyo bitwara n'uburyo bateza za cyamunara naho hantu ahubwo twari dukwiriye gushinga gatoke tukavuga yuko usanga bahendesha imitungo y'abaturage ntibarebe expertise y'umutungo w'umuturage ugiye kugurishwa aho ugasanga ari nko ibintu by'agahimano twari dukwiriye rero kugira nkatwe dushinzwe ubuvuga kugira ngo bira ibintu bijyanye n'amaza gurisha mu gaciro katarakako n'ubujuru
byanagarutsweho kandi n'umuhuza bikorwa w'umushinga wakiri ibibazo by'abaturage no kubagira inama muri Transparency Rwanda Madame Mukarukundo Odette hari ku itariki 16 z'uku kwezi ubwo bashyiraga hanze ikegeranyo kuri ruswa igaragara mu mitangire ya serivisi mu nzego z'ibanze yavuze ko nubwo batarabikoraho ubushakashatsi bwimbitse ariko bakiri ibibazo byinshi by'abaturage bigaragaza ko koko haba karengane muri cyamunara
ntabwo twabura kuvuga ko nibibazo bijyanye n'angizwa ry'imanza zirangizwa n'abahesha b'inkiko b'umwuga byo bigenda bigaragara cyane aho baha gaciro kato cyane imitungo bagiye guteza cyamunara nayo makuru dufite n'abantu abaturage tugenda twakira ibibazo byabo babatwereka niko koko nayo twareba tugasanga umuhesha w'inkiko w'umwuga yahaye agaciro gato cyane ikigomba gutezwa icyamunara kuvuga icyakorwa rero haracyari vuba kuko ntabwo turabikoraho ubushakashatsi bwimbitse gusa icyo kibazo turabizi ko gihari
icyakora perezida w'urugaga rw'abahesha b'inkiko w'umwuga Maître Habimana Vidaste wasanga bitashoboka ko umuhesha w'inkiko w'umwuga yatesha agaciro umutungo kuko atabari mu bahatanira ikigurishwa ahubwo ko biterwa nuko cyamunara yitabiriwe ndetse n'ubushobozi bw'abayijemo
cyamunara bivuze ko ni isoko rihamagarira Rwanda rwose rushaka kuyitabira uwo munsi cyamunara yabaye batangaza igiciro wenda cyangwa agaciro ka 50,000 ariko abantu baje muri iryo soko nibo bagenda amafaranga baza gutanga ku kintu kigurishwa niba batanze tuvuge 25,000,000 hakabura umuntu n'umwe urenze izo 25,000 ntabwo umuhesha w'inkiko niwe uzakora mu mbuga ngo yishyure za 50,000 ni ukuvuga ko uwo munsi ni ku isoko riteye
Maître Habimana abona ko atari ngombwa kubanza gukora igenagaciro ku mitungo itezwa cyamunara kuko hari na ryo bituma abantu bijujutira agaciro bahawe n'abayipiganwemo
umuntu yavuga ngo ku mafaranga ngo ni makeya nibyo kuko amafaranga ashobora kuba makeya ariko muri rusange uje kuvuga ngo abantu bateze agaciro akenshi usanga ari amarangamutima akomoka ku gihe igenagaciro nk'aho umuntu yagakese ko ibyo bavuze mu igenagaciro ari byo bizatanga mu cyamunara kandi abatatu zarakozwe abantu baritabiriye igiciro cyabonetse n'icyo muri inkiko kugira ngo ikindi giciro gikurehe
urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga ruvuga ko nta mpungenge zikwiye kubaho kuko nyiri umutungo yemererwa n'amategeko kuregera urukiko igihe cyose hagaragaye amakosa muri cyamunara ikaba yaseswa bigasubirwamo bundi bushya Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika
tunyarukire mu Burundi noneho igihe amashyirahamwe yigenga yahawe kugira ngo akurikize itegeko rishya riyagenga kirarangirana n'uyu wa mbere mu ntara ya Ngozi amwe mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki ngo avuga ko atari isuganya neza avuga ko igihe yahawe kugira ngo yisuganye ari gito ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jean Bosco Ndarurinze
mu ntara ya Ngozi amashyirahamwe ntari isuganya yose kuri uyu arongoye ishyirahamwe itegeko ni nka rishasha
njyewe ishyirahamwe ryanjye ryabaye agreye par le ministère de l'intérieur mu mwaka w'2008 ni ukuri kweri nta rindi tegeko nzi kiretse ivyo bikorwa nakoze vyonyene biri vyo kubimenyekanisha muri ministère de l'intérieur ico gihe muri 2008 kuri kweri ni radio ndumviriza jewe ntaryo nigeze numva
uyu nawe nyene arongoye ishyirahamwe ryishinze gukingira ibidukikije avuga ko iryo tegeko arizi ariko kwegeranya uburyo bukenewe n'abanywanyi byabaye ikibazo kugira bagisunge
kwandika ku mpapuro bijya bisabwa twarabikoze twabaye n'ikibazo cy'uburyo kugeza ubu tubona ko umwanya kiringo batanze ari gito gishyiramo ryacu ryari risanzwe rifise abanywanyi mugabo abanywanyi batanguranye bari effective bamwe barahunze abandi nabo bagiye mu zindi ntara za kure aho ibyo bica bituma abanywanyi baca basanza cyacye bituma rero uburyo bwo kwegeranya bwe mu banywanyi butorana cyane
abashoboye gutegera iryo tegeko nabo nyine bavuga ko umwanya wo kugisunga baganyanyura amategeko abagenga wabaye muto bituma bakora mu mfururizo mu ishyirahamwe umwe muri bo asanzwe ari n'umunyamategeko avuga ko ikibazo cyabaye ahanini ku kudatahura iryo tegeko ritarahindurwa mu kirundi
itegeko ryarasohotse kandi riri mu rurimi rw'igifaransa igifaransa si benshi bacumva kandi kirimo amaterume y'amategeko ibyo bita mu gifaransa terme juridique si bose rero biza amategeko benshi byarabagoye kugira iki gutegera kugira ngo bashobore guca babikora n'ingogana n'ingoga benshi barinze kuca gusiguza nko kubahinga mu by'amategeko kuko na leta kuva isohoye iryo tegeko ntiyigeze inasohora version iri mu kirundi kugira ngo iryo tegeko na ya mashira hamwa korela hali ya mumisozi ashobore kulimenya.
Basaba ko ikiringo cyo kwisunga iryo tegeko cyo kongerezwa bakanarisigurirwa bihagije.
Natwebwe tutari dusanzwe turizi mbere n'abandi byo baba baragize nk'izindi ngorane nibaza yuko leta yoraba ukuntu twongera basi n'igice cy'umwaka kugira turisome bari dushikirize turisiguri bo tumenye n'ivyo two kwisunga kugira ngo dukurikize amategeko.
Ego umukuru w'igihugu yatanze amezi 10 kugira ngo iryo tegeko ribe ryaheje gushyirwa mu ngiro ariko rero boraba bakongereza nk'ikiringo cy'amezi 3 bagashiramo ukwezi kumwe ko gukwiragiza iryo tegeko bakarisigurira abajejwe intwaro n'abarongo ya mashira hamwe.
Umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu ati hari impamvu bavuga gutyo. Terence Ntawiraja ni umuvugizi w'ubwo bushikiranganje akaba n'umwunganizi w'umushikiranganje aburongoye.
Abavuga ko batazi batigishijwe ahubwo n'abatita bamanama. Iyo umushikiranganje aguye amanama atandukanye arahamagarira abanyamashyira hamwe kuyita batayita baye batuje n'amatangazo y'igihugu batakure badakwishamiza mu gihugu zo bafite iyo ngorane. Hanyuma harabaye ikiringo cyo kugira ngo bibirindwe ikigarama kuko baba bamaze kwitunganya bisunga iryo tegeko. Ariko hamwe n'ibyo ni ingingo cagera kuko mashyirahamwe asanzwe ari menshi n'ibihumbi n'ibihumbi ntitwasanga hariho benshi bataraheza umushikiranganje azoheza asubire yihwegire mu ihwezo ahabishokorwa ku neza y'u Burundi n'abarundi n'ayo mashyirahamwe.
Muvuze igerekerezo rya 27 ikigarama ariko bo bari biteze ko ryo ari rya 27 munyonyo
byoshoboka byoshoboka nyirabo ku mashyirahamwe kubera mubasanga navuze iby'amashengero ko biratandukanye ku mashyirahamwe. Ikiringo niyo cahera hari umushikiranganje azoheza yicara bikeneye kuko n'amashyirahamwe arenga ibihumbi ndwi urumva ko ari menshi.
Tuyamenyeshe ko iryo tegeko nimero imwe agakwego ubusa kabiri ryo kuwa 27 ukwezi kwa mbere umwaka w'2017 ryaje rihinyanyura itegeko bwirizwa nimero imwe agakwego 11 ryo ku itariki 18 ukwezi kwa kane umwaka w'1992. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Nturire kazoza.
Nongere ndabaramutse nshuti mikundi ikiyago cha politike Nturire kazoza. Jerome Niyonzima ndi murakoze kuba muri benshi mwahisemo gukurikirana kino kiganiro. Turi mu gice cya kabiri cy'ikiyago twahariye akamaro ko gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara, na cyane cyane tugashimikira ku ruhara rwa wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi. Muri kino gice cya kabiri rero abatumire ba Terence Manirakiza bakaza gushimikira ku kamaro k'ikigega cyo gushumbusha Abarundi basinzikajwe n'amagume Burundi buhitiye buciyemo. Mu batumire baje kuganira nawe hakaba Musenyeri Jarwin Nahimana ariwe arongoye wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi Sever. Hakaba kandi Dieudonne Mbonimpa avugira umugwi CNTB ujeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo, hamwe rero na Jean Buregeya umwe mu baserukira amashyirahamwe ahanira agateka kazi na muntu mu ntara ya Rumonge. Musenyeri Jarwin Nahimana niwe atangura gufata ijambo atomora akamaro k'icyo kigega cyo gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara.
Amwe atashumbusho yobirimwo uko yobimeze kose. Mhm. Nibaza yuko iki gikorwa cyacu ntacyo cyo bakikimaze. Mhm. Kuko nituriye kugira ngo tudedaguze abantu gusa tubadedaguriza ubusa. Mhm. Uyu mugwi washinzwe bawiyumviriye cyane cyane ko nabivuze basubize abantu mu iteka ryabo. Mhm. Kuko no mugwi utereza noga ntigufasha abantu gutunganirizwa. Mhm. Mu buzima bwabo n'ivyabo. Mhm. Twebwe rero noga nti ahanini tuzogereza yo kuraba ivyabaye turabe abatotejwe abanyazwe utwabo, ariko hanashaka tuvyumvikane neza.
Yego.
Hariho imigwi ibiri. Hariho ibintu bavuga nti byoroshe guca bisubizwa ubwo nyene. Nk'umuntu yatwawe itongo n'umubanyi wiwe naka n'uyu munsi akaba kihari ari muri iryo tongo. Urumva ni ibintu byoroshe ko uwo muntu agiye atira itongo we waragihagiye warifashe uyu munsi yariho ibyabona la kominote n'iri subiza naka ibintu byiwe. Ariko hariho n'ibindi navuga nti bigoye kuca umuntu asubiza ubwo nyene. Ayene bigoye guca umuntu asubiza ubwo nyene. Bizosaba rero ko haba icyo kigega nko mwarimu bivuze. Itegeko mbere rirabitegekanya no muri plan strategique twagize twatekanije ikigega. cerekeye nuvuga nti abantu bashobora guca basubizwa ivyabo mu bintu bito bito ubwo nyene hakaba nibindi kumbure bitoroshe bizosaba yuko duhimiriza dusaba leta yuko ico ivyo bibazo bifata nkama twebwe tugategura ico nkuko mu iteko byanditswe programme y'ingene abantu bashumbushwa nk'akarere umuntu ashaka gufata nk'ahantu hubatswe amashuri nk'ubuntu batwaye itongo uyu munsi agasanga hari ibitaro kandi bifitiye akamaro novuga nti ako karere kose ego mewe umuntu ntiyoca hebera azaniranywa mugabo urumva ko atoshumbushwa co kimwe n'uwanyazwe n'umubanyi kandi yatonga kirimo nibaza ko rero tuzokwitondera turabe ka imwe imwe uko imeze hanyuma turabe n'umuti ubereye uzanye kugira ngo uwo muntu ntarenganywe kandi twumve responsabilite nogende n'igihugu kibifisemo
mugira muti kugira ngo ico kwa kigende neza kwico kijanye n'amatongo umubona mwokorana bande hama mugaheza mugakorana gute
mbo mwabivuze hariho umugwi usanzwe uriho ujejwe ico gikogwa aba mbere tuzokorana nkuko mbere tubitekanya n'uko turategura projet projet novuga nti nyabutatu turabira hamwe ngene tuzokwicarana n'abagize bari mu mugwi wa CNTB
umugwi kumburujejwe ibibazo by'amatongo n'andi matungo
egome ariko ariho n'undi mugwi ujejwe agateka kazi na muntu CNDH
umugwi ugujejwe agateka kazi na muntu nawone
nogira nti turafise aho duhuriye turafise ibibazo novuga nti dusangiye bizosaba yuko dukorera hamwe dusenyera ku mugozi umwe kugira ngo twebwe ntizobe dutora inyishu iciye kubiri n'iz'abandi bariko barakora mbere navuga nti vyaranatanguye abari muri uwo mugwi ujejwe bizanye n'amatongo n'ibindi
n'andi matungo
hariho navuga nti amadosiye amwe amwe bamaze no kurunga ikiwacu bagira bati ubu turavye ibibazo nakaje kudutura tubona umengo uwo byishura neza nabo mu mugwi uzeje gutohoza ukuri no kurekuyanira natwebwe kumbo yari ibibazo bazoza kudutura tugasanga vyerekeye uwo mugwi wundi bizosaba yuko tuyaga duhura dukorera hamwe kugira ngo bamwe n'abandi borohegwe bagukigwe ariko twese turondera kuzuzanya no gufashanya muri ico gikogwa co gutunganiriza bene wacu abarundi batosejwe canke banyazwe ivyabo
ikiyago umuheto w'amahoro sijo ijambo mushinge wo gushira hamwe
uregeje akaba ari umwe mu bakurikirana hafi bijanye n'agatika kazi na muntu n'ikibazo cy'amatongo nacyo cyane ngamurumonge akaba yaragikurikirana hafi hagati y'abahunze n'abasigaye turaguhaye mwiriwe uregeje uduze akajwi kumbura kugira ngo baheze bakumva ariko baradutega amatwi
ego ngize ntimwiriwe
mwakurikiranye kino kiganiro mwumvise intumbero y'umugwi ugiye gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi na cyane cyane kuri intumbero ijyanye no gufasha gutorera amatati y'amatongo na cyane cyane hagati y'abarundi mvuga ko iki mwabikurikiranye
ego jeso no bivuga ko nuko intumbero ni nziza ariko turabona yuko ari intumbero muri igihe tubona yuko izogorana kugira ngo ishike
gute kubera iki mvumenga mufite amakenga
twe turafite amakenga kuko murabona abarundi batari bake ego hari abahunze n'abandi bahunze hari n'abandi bahunze kera batari bwashoboye gushika abo rero nk'abo bose urumva ikibazo kirabereka kubera amakenga dufite nuko tuvuga dutyo leta nitera akamo abantu bose bari hanze batahuke hanyuma koko uyo mugwi uyiga ibibazo abantu bari mu ituze abantu babona koko ko bashobora gushikiriza ibibazo byabo tekana no mwidegenge ntangere
kumbure kugira bigende neza mubona ikindi cokorwa ari giki mu majya mu makeya duse n'abasozera kino kiganiro
ikindi kiza jemo nashokorwa nuko uwo mugwi wo kwaguka ukajamwo cyane cyane haba ku mitumba no mu makomine ukajamwo abantu bari mu mizi myinshi kandi bari mu mice kwinshi Jamwe abantu abagore abagabo abagabo abantu batama kandi bazi na kahi igihugu kugira ngo ntihazojemwo ibintu byo kurondera kunyegeza ko murazi ko barundi imwe na rimwe rakunda ukurisanga abantu ibibazo mbenga byerekeye umugumwe cyangwa byerekeye abantu bo mu bwoko bumwe cyangwa sanga byerekeye mu mitsi imwe byo twibaza rero ko cyane cyane uwo mugwi wo kwaguka ukaguka cyane kaguka ugashaka ku mitumba
kumbure yabo ku mitumba itandukanye bakabigiramo uruhara mu kumbure
mu bigiramo uruhara cyane kandi baguko nibo bene byo nibo bazi kuri cyane cyane pa ku mitumba yabo nibo bazi byahabaye kandi akaba abantu bari mu mitwe yose y'ubuzima bw'igihugu.
Reka uregeye Jean tubashimiye cyane kuri izo nterano zanyu. N'ubu dutega amatwi Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umugwi w'igihugu uje kumenyesha kumenyekanisha ukuri no kunywanisha abarundi na cyane cyane wewe muri kano kanya akagaruka kucabona cokogwa kugira ngo umugwi ushike ku ntumbero wihaye na cyane cyane kunywanisha abarundi bafitaniye amatati ya matongo.
Cyane novuga nuko ubwa mbere twebwe turugwego rujejwe gutohoza kuraba ivyabaye mugabano bwa ntiturafise aho tugarukiriza kuko nk'urwego rwacu ego metafise ububasha duhabwa n'itegeko mugabano ntiducimanza nk'akarorero
yego
nk'ivyo nk'ibijanye n'imanza ivyo murumva ko ariho ni rwego tuca tubihereza nk'ivyerekeye execution ibintu bimwe bimwe tuzoba twashitseko. Nuko rero novuga ntaduteza kwibara tukitonda ntitubave tugira tugwa mu mutego nk'uwo wo imigwi imwe imwe ishobora kugwamwo baca bashaka no kugira kwiha ububasha bw'amategeko ivyo biyumviriye batohoje babonye kabiri nabo bashaka guca bavyegzekuta ubwo nyene naho ngira rero nti dutegerezwa gukorana n'izindi nzego z'igihugu twisunze n'amategeko y'igihugu uko ameze ariko nogira ndi muri bwa bumwe bwa bunywanyi muri kwa gusenyera ku mugozi umwe tukaraba ingene rero tugira tuti nk'iki twebwe tugarukiriza ngaha ariko irikurikira ni urwego rundi rushaka kubirangura twebwe tukaraba ingene dufasha uwo muntu yego yatwituye mbere tukanamuherekeza mugabo dusaba ko urwo rwego rundi nago rukora igikorwa cyaryo kugira ngo uwo muntu yubahirizwe asubizwe iteka mu vyiwe.
Ego rero nkuko muvyumva agira ati inzego zitari nkezo gice zifashije na cyane cyane nk'abajejwe ubutungane cyanke bajeje gukingira gateka kazina muntu mugabo kumbure ngo bakaba batanze mu muco kuri ibi cyanke ibindi ngusozera reka tubara kwa Dieu Donné nawe mubona hakwikugira ngo iyi ntumbero yo kunywanisha abarundi biciye mu gutora mu muti ikibabazo by'amatongo bibi bacanishamo na cyane cyane bifatiye ku bibi mu bibi by'amagume abarundi bagiye baracamo
kuri bavuze ikindi cokorwa nuko umunyagihugu umuntu wese ahaherereye yoba imboneza akaba karorero keza mu gutanga ivyiyumviro haba gufasha CNTB cyangwa gufasha uyu mugwi atakunana kugira ngo twebwe icipfuzo cacu gishigwe mu ngiro kuko twifuza yuko imitima isubira hamwe abantu bakakura mu mutwe bimwe byari byarabaye bikavaho kugira ngo tube mu gihugu kitagira indyane kandi umunsi turizera ko no mugwi uzokoroherwa uzokorogwa kuko mu bikorwa Sainte bikora uno munsi novuga ko onabri zero tabu ibintu bitavugwa muri Sainte biravugwa abantu no munsi baratanguye gutahura ko atakunywana gushoboka nkuko Musenyeri Jaru yabivuze umuntu anywanira ku vy'abandi babona neza yuko imbere yo kunywana babanza gusubiza haba ibyanyazwe canke bakavuga ukuri kugira ngo bashobore kubabara kugira ngo bababariranire uno musirera abantu byo tubona torane ko bishoboka kandi ariko arabigendera tukizera yuko bizobandanya muri iyi ntumbero nyene bigafasha cane n'uyu mugwi uriko urakora kugira ngo ukuri no kurekuriranira bishobore gutsimbatara ngaha mu Burundi.
No ngaha rero kino kiganiro cyo kuri uno munsi kirangiriye nko mwavyumvise twa twashimikiye ku ruhara rw'umugwi ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi biciye mu gutorera umuti ibibazo vy'amatongo hagati y'abasigaye hamwe n'abahunze nkuko mwavyumvise ngo umuti ushoboka ni kigiga cyo gushumbusha aba canke abandi mu gihe hoba haboneka yuko gushumbusha biri ngombwa kuko ngo ari ibibazo bimwe bimwe bikeneye inshumbusho ibyo mugure rero ngo zoheza ubikorere ko mbere kugira ngo bishike ko ugasaba ko inzego zitandukanye z'igihugu eka mbere n'abanyagihugu bose boheza bagafata mu mugongo ico gikorwa mwese gakora uruhara rwiwe ikiyago umuheto
w'amahoro. Anshuti ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimire engineer Lopes wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Kalala Alimas wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.